Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika muri ko murumviriza isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuba twumva muri mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda mwiriwe gute mutwumva tankomazi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Uganda mu karere ka Kisoro ni kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora kuri micro muri studio ya gatanu y'ijwi rya Amerika muri kumwe na Jewe Diana nini nahazo. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashize umukono ku itegeko rihana abahuza ibitsina nabo babisangiye.
Umunezero dufite ni uko tubabwiye ngo oya oya oya, ntabwo muturusha kumenya ibidukwiriye, ntimuturusha kumenya imico yacu uko imeze. Si ngomba ngo tuje dukurikira buri kintu cyose mubivuze.
Uyu ni Nsaba Buturo, ni umudepite mu nama nshingamateka ya Uganda, ahanini yishura amakungu yari yarokeje igitutu kuri Uganda yabuza gutora itegeko rihasha abakunda n'abasangiye igitsina. Mu Rwanda inyama y'ingurube igiye kwiyongera ku bifungurwa abanyeshuri bagaburirwa iyo bari ku ishure. Igituma iyo nyama yongewe kuri ibyo bifungurwa murabyumva murano makuru. Ku mugabane wa Buraya mu Butaliyano, insanganya y'ubwato ryahitanye abagera kuri bane. Dusubiye muri Afrika, muri make Afrika y'Epfo. President Cyril Ramaphosa yashizeho mu rugwi utohoza ku birwanisho vyoba vyaragiye mu Burusiya bivuye muri ico gihugu. Idoni duyano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye arimwo ikena y'ibitoro mu Burundi. Turayarambura mukanya isasemwe hafi y'amaradiyo yanyu kandi musangwe ikazi. Reka makuru ijwi rya Amerika ribafitiye muri kano kanya riyahere ku mugabane wa Buraya kuri no sanganya y'ubwato mu Butaliyano yahitanye abagera kuri bane. Irengero ry'uwundi umwe ntiramenyekana nk'uko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Orian itanga ishaka.
Umuntu umwe gushika n'ubu ntaratogwa inyuma yaho iryo sanganya ryahitanye abo bantu ribereye. Ibiro by'igihugu bijejwe kuzimya imiriro no gutabara byatangaje ko abantu bashika kuri 20 bashoboye koga bagashika ku nkengera y'ico kiyaga, mu gihe abandi batabawe n'abantu bari mu bundi bwato. Batanu muri bo baciye banyarukanwa kwa muganga kuvugwa. Ubwo bwato bw'ingenzi burehana metero 16 bwibiriye mu kiyaga ca Maggiore mu buraruko bw'Ubutaliyano mu ijoro rya Rairikeye. Abajejwe gutabara imbabare harimwo n'abakoresha kajugujugu barabandanya kurondera uwo muntu ataratogwa gushika ubu. Abategetsi batangaje ko abajejwe gutabara bashitse bitevye bivuye ku mvura y'isegenya yariko iragwa kandi n'ikirere kitabona neza. Ibinyamakuru byo mu Butaliyano byatangaje ko ubwo bwato bwari bwatwaye abantu 25 harimo n'ingenzi n'abadereva babwo. Abari muri bwo bariko barahimbaza imyaka y'amavuko y'umwe muri bo igihe igihuhusi n'imvura y'isegenya byaduka bigatuma ubwo bwato bwibira. Izo ngenzi zisanze muri ico kiyaga Maggiore gikanye cyane.
Oriana itangisha katuve mu Butaliyano duce tuja muri Afrika y'Epfo, aho president w'ico gihugu Cyril Ramaphosa yashinze umurwi utohoza ku birwanisho vyoba vyaragiye mu Burusiya bivuye muri ico gihugu. Thomas Kamirindi.
Cyizi byumweru bitatu iyi nkuru y'uko Afrika y'Epfo yaba yarahaye u Burusiya intwaro n'amasasu imenyekanye biturutse kuri ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Pretoria Robin Bridget. Icyo gihe yabwiye itangazamakuru ati tuzi neza ko zagiye mu bwato bunini butwara imizigo bwazipakiriye rwihishwa mu cyambu cya gisirikare cyitwa Simon's Town hafi ya Cape Town guhera tariki ya 6 kugera ku ya 8 mu kwezi kwa 12 gushize. Kuri we guha intwaro u Burusiya ni ikibazo giteye impungenge cyane. Ibi birego byateje umwuka mubi hagati ya Afurika y'Epfo na Amerika. Mu itangazo yashyize ahagaragara kuri iki cyumweru, Presidence ya Afurika y'Epfo ivuga ko umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa amaze kugena itsinda ry'abantu batatu bagomba kubikoraho anketi, riyobowe n'umucamanza Phineas Mojapelo wahoze mu rukiko rw'ikirenga. Abandi barigize na avoka witwa Lia Chabashe na Enver Surti wigeze kuba minisitiri w'ubutabera. Mu byo bashinzwe harimo kumenya ngo ninde uzi igihe ubwato bwaziye, bwari buvuye he, busubiyeyo bwagiye hehe, bwapakuruye iki muri Afurika y'Epfo kandi bwasubiyeyo butwaye iki, ese binyuranyije n'itegeko nshinga cyangwa n'andi mategeko. Bafite ukwezi kumwe n'ibyumweru bibiri kugira ngo babe batanze raporo yabo.
Tukivuga ku vy'Uburusiya, umushikiranganje ajeje imigenderanire y'ico gihugu n'ayandi makungu, Serge Lavrov ari ku mugabane wa Afrika uno munsi yiriwe Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya. Ejo aho bukera naho azoba ari mu gihugu c'u Burundi, atagihindutse azoshika ku kibuga citiriwe c'indege citiriwe Melchior Ndadaye saa yine zo mu n'iminota 30 zo mu gatondo ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Amakuru dukura mu bushikiranganje bujeje imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu havuga ko Lavrov na mugenzi we w'Uburundi Albert Shingiro bazogirana ibiganiro bishingiye ku gufashanya hagati y'Uburundi n'Uburusiya. Lavrov w'Uburusiya agendeye Uburundi mu gihe intambara igihugu ciwe catanguje muri Ukraine ibandanya. Abasesanguzi bakavuga ko ingendo abategetsi w'Uburusiya biharaje gukora mu bihugu bitandukanye vya Afrika zigamije kubiresha kugira ngo bibe ku ruhande rwabo. Ivyo rero Lavrov na Albert Shingiro bazoyaga tuzobabwira mu makuru yacu y'ejo aho bukera. Tumira mategato hamace tubandanya n'amakuru tubafitiye ijyanye no kwise. Ibiro bitandukanye vy'ishiramwe mpuzamakungu ONU vyagabishije uno munsi ko hashobora kuba inzara y'umurengera mu bihugu nka Sudani, Haiti, Burkina Faso na Mali. ONU ivuga ko mu gihe atamfashanyo yoboneka kandi vyihuse, ivyo bihugu tudondaguye bishobora kugwa mu kaga. Oriane Itangishaka n'ivyagarutse kutubwira.
ONU ivuga ko mu gihe atamfashanyo yoboneka, ivyo bihugu bishobora kugwa mu kaga. Iyo nzara ahanini ngo yoba yavuye ku ntambara muri Sudani, mu gihe muri ivyo bindi bihugu ishobora kuba yatewe n'ukuntu abantu batidegembye uko bashatse, kandi n'ibidandazwa bidashika hose muri Haiti, Burkina Faso na Mali. Ibindi bihugu biri ku rutonde rw'ibibangamiwe ni inzara nyinshi muri Afghanistan, Nigeria, Somalia, Sudani y'Epfo na Yemen. Raporo yasohowe n'ibiro vya ONU bijejwe imfungurwa ku isi PAM n'ibijejwe uburimyi ku isi FAO iratera kamo kugarukira abanyagihugu bo muri ivyo bihugu mu buryo bwihutirwa kugira ntibicwe n'ikigoyi. Uretse ivyo bihugu 9 bigeramiwe n'inzara, ivyo biro bitandukanye vy'ishiramwe mpuzamakungu bivuga ko muri rusange ibihugu 22 biri ku rutonde rw'ibihugu birangwamwo ibibazo vy'ikena ry'imfungurwa. Qiu Dongyang, umuyobozi wa FAO, yagize ati kwirengagiza ivyo bibazo ntibikiri inyishu canke umuti wo gukemura ikibazo cikena y'imfungurwa.
Eka shimire bagenzanje badufashije mu gice ca mbere cano makuru avugwa ijyanye no kwise. Ayo mumvise yose atandukanye yabayo ku mugabane wa Buraya na Afrika na handi, mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Duhere muri Uganda, president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni yashize umukono ku itegeko rihana rigahasha abahuza ibitsinda nabo babisangiye. Iryo tegeko ritegekanya ibihano bikomeye birimo ivy'urupfu n'umunyonoro ugera ku myaka 20 bivanye n'uburemere bw'ivyaha batinganyi bazokwagirizwa bice mu mategeko. Ibindi kuri no nkuru n'umenyesha makuru wacu muri Uganda, Ignatius Bahizi.
Amakuru yerekeye gushira umukono ku mushinga w'itegeko rirwanya abaryamana bahuje igitsina yatangajwe bwa mbere na perezida w'inteko ishinga amategeko Anita Among mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Ibi byakurikiwe n'inzego zitandukanye za leta zanditse ku mbuga zazo za Twitter zishimira umukuru w'igihugu n'inteko ishinga amategeko kuba bahagurukiye kurwanya icyo bise igitutu cy'amahanga hagamijwe kurengera inyungu z'igihugu. Icyakora Perezida Museveni ukunda kwandika ku bikorwa bye ntacyo yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter kijyanye n'uko yasinyira itegeko. Ariko ibiro bye byasohoye itangazo rigufi ryemeza ko yemeje iryo tegeko hamwe n'indi mishinga y'amategeko atanu. Mu itangazo yashize ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko yavuze ko abadepute bumvise impungenge z'abaturage bagashyiraho amategeko arengera ubusugire bw'umuryango kandi bagahugurukira kurengera umuco, indangagaciro n'ibyifuzo by'Abanyayuganda. Umushinga w'iri tegeko gitegurwa ibihugu nka Amerika n'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu byahamagariye guverinoma ya Uganda kudatora uyu mushinga w'itegeko, bivuga ko uhungabanya uburenganzira bw'abaturage kandi uzahungabanya inyungu zagezweho mu gukumira ikibazo cy'uburwayi bwa sida mu gihugu. Amerika n'ibindi bihugu byavuze ko Uganda n'abategetsi bamwe ku giti cyabo bashobora kuzafatirwa ibihano iri tegeko riramutse ryemejwe. Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko niwe ibi bihano byabanjirijeho. Perezida Museveni akimara gushyira umukono kuri iryo tegeko, ambasade ya Amerika muri Uganda yatangaje ko yahagaritse visa ya Anita yo kwinjira ku butaka bwa Amerika. James Sababuturo, umudepite washyigikiye iri tegeko, yatangarije Ijwi rya Amerika ko ibihugu by'amahanga bigomba kumenya ko Abanyafurika bazi icyo bashaka, anavuga ko kuryamana kw'abasangiye igitsina atari uburenganzira.
Hanyuma ya byose ibyo dukora biba bikwiriye kugira abantu bacu n'igihugu cyacu akamaro. Habayeho benshi muri Uganda bagera bati rishano ritushaka ngo ryemerwe mu gihugu cyacu, urundi ruhande na cyane cyane abo hanze bagira bati ibyo tubabwiye nibyo mukwiriye gukora. None umunezero dufite ni uko tubabwiye ngo oya oya oya, ntabwo muturusha kumenya ibikwiriye, ntimuturusha kumenya imico yacu uko imeze. Si ngomba ngo tuje dukurikira buri kintu cyose muvuze. Abanyayuganda benshi uko bake bake bambarwa, abenshi bari bwakire itegeko mu buryo bukwiriye kandi n'umunezero wundi.
Abaharanira uburenganzira bwa muntu bo bakomeje kwamaganira itegeko bavuga ko ari ribi. Bagaragaza ko batangajwe n'amakuru y'uko Perezida Museveni yarisinye. Sara Kasande Kihika ni inzobere mu mategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu, avuga ko ari inzozi gutekereza ko amategeko yakuraho kubana hagati y'abasangiye igitsina muri Uganda. Undi munyamategeko Adrian Juko we yamaze gutegura icyifuzo cyo guhinyuza iri tegeko. Icyifuzo cy'akabarayi agishikirije Inteko Ishinga Amategeko.
So when they're making law, the public has to really be involved. Most especially people who are concerned. But we saw during the hearings.
Ati mu gihe barimo gushyiraho amategeko, abaturage bagomba kubigiramo uruhare, cyane cyane abarebwa n'iryo tegeko. Ariko mu gihe cyo gushyiraho iri tegeko, nta muntu n'umwe mu bakundana bahuje igitsina watumiwe ngo ibitekerezo byabo byumvikane, kandi ari itegeko ribareba mu buryo butaziguye. Iri tegeko nanone turarihakanya kuko mu gihe cyo kurishyiraho Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko yerekanye ko abogamye kandi atagomba kubogama. Tunararihakanya kubera ko rihana abantu bakuru bakora imibonano bahuje ibitsina bamaze kubyemeranyaho hagati yabo. Ibi akaba binyuranyije n'itegeko nshinga riha buri wese uburenganzira ku buringanire n'ubutavangura. Perezida Museveni akimara gusinya umushinga w'itegeko, imiryango itatu mpuzamahanga y'ubuzima ku isi irimo ikigega cyo kurwanya virusi itera sida, igituntu na malaria, gahunda y'umuryango w'abibumbye ishinzwe kurwanya sida n'ikigega cya Perezida wa Amerika gishinzwe kurwanya sida byasohoye itangazo ryamagana iri tegeko. Bavuga ko rizabangamira inyigisho z'ubuzima n'izindi gahunda zifasha kurwanya icyorezo cya sida, kuko abagize umuryango w'abakundana basangiye igitsina bazatinya kujya kwivuza kubera gutinya ivangura no guhezwa. Iri tegeko riteganya igihano cy'urupfu n'abo bazakorana imibonano n'abo basangiye igitsina bayikorana n'abana bari hasi imyaka 18 no kubatera uburwayi bwa sida, kimwe no gukorana imibonano n'abantu batishoboye, cyane cyane abarebwa n'abafashwa n'uwakoze icyo cyaha. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Amakuru ku Rwanda ubunaho ubushekiranganje bw'urimyi n'ubworozi muri ico gihugu bwatangaje ko mu minsi iri imbere inyama y'ingurube iziyongera ku bifungurwa abanyeshuri bagaburirwa bari ku ishure ni mu mugambi wo kurwanya ugufungura nabi mu mashure no kugabanya ikiguzi cagenda kuzindi nyama. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Eric bagira ubusa.
Mwizina rya leta y'u Rwanda bwana Olivier Kamana umunyabanga uhoraho muri ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi atangaje ibyo kongera inyama y'ingurube kwifungura abanyeshuri bafatiraga ku ishuri ubwo yahuraga n'abagize ihuriro rya aburuzi b'ingurube mu Rwanda barebera hamwe ku bworozi bw'iryo tungo buhagaze. Bwana Kamana avuga ko kongera inyama y'ingurube kwifunguro ry'abanyeshuri biri mu mugambi wo guhangana n'ikibazo kimirire mibi mu mashuri.
Inyama y'ingurube ikungahaye ku ntungamubiri ku buryo butangaje ndetse ni kimwe mu byakwifashishwa mu kurwanya igwingira rya abana batoya ndetse turateganya ko byatangira gukoreshwa muri school feeding program muri gahunda ya kubaho wa president wa Republika yo kugaburira abana ku mashuri. Inyama z'ingurube ni kimwe mu byakwifashishwa kugira ngo abana ku ishuri batangire guhabwa iryo funguro.
Uretse kuba inyama y'ingurube abahanga bagaragaza ko ikungahaye ku ntungamubiri, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi inavuga ko ihendutse ugereranije n'inyama zikomoka ku yandi matungo nk'inka n'inkoko. Ashingiye ku ntungamubiri ziboneka mu nyama y'ingurube, uyu mutegetsi akomeza ashishikariza ibigo by'amashuri ko aho bishoboka nabo bagira ubworozi bw'ingurube kugira ngo bajye babona inyama yayo bitabagoye. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ntitangaza igihe ntarengwa iyi gahunda izatangirira. Gusa ku borozi b'ingurube bumvikanisha ko bashonje bahishiwe kuko nibusanzwe byabagoraga kuzibonera isoko. Nyuma y'imyaka ikabakaba 15 y'ubutubworozi bw'ayo matungo, bwana Jean-Claude Shirimumu akuriye ihuriro ry'aborozi b'ingurube mu Rwanda arasanga bizarushaho kubabonogera nibabona amasoko y'imbere mu gihugu.
Umubare munini w'izo tworoye wasangaga zijya hanze y'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko iyi gahunda yo kongera imirire cyane cyane bashaka intungamubiri turutse ku nyama mu mashuri ikorewe mu gihugu ryaba ari isoko ryizewe, bityo bigatuma n'aborora nyine babona isoko hafi.
Bwana Jean de Dieu Niyonsenga n'umunyamabanga w'urugaga rw'abayobozi b'ibigo by'amashuri mu Rwanda icyarimwe n'umuyobozi w'urwunge rw'amashuri ya Kankigali i Nyarugenge nawe yemeza ko bizaba akarusho kuri iyi gahunda. Akavuga ko agomba gufata iya mbere agashishikariza bagenzi be akamaro ko kubyaza umusaruro ubworozi bw'iritungo.
Ni ugukora campaign awareness ijyanye n'ubworozi bw'ingurube, noneho n'uburyo bushobora gutanga ibyakoreshwa mu kunganira ibijyanye n'amafunguro y'abana ku mashuri, kandi bwororoka vuba ugatanga umusaruro vuba.
Bwana Shirimo mukuru yaborozi b'ingurube akagira icyo asaba bagenzi be igihe bakiteguye kubona isoko ry'imbere y'igihugu.
Hejuru ya 90% baracyoroye za gakondo no gushakisha ukuntu bavugura amaraso bakabona ingurube kuko ikura vuba kandi igatanga inyama nziza zikenewe ku isoko, kuko ahandi mu bihugu byateye imbere nyuma y'amezi ane atanga ingurube birengeje 100% kandi twebwe biracyatugoye. N'ibindi byatuma abantu bakora umwuga badashobora guhomba ku buryo bwihuse, ariko cyane cyane tukongera umusaruro mu bwiza no mu bwinshi kugira ngo duhaze iryo soko.
Iyi gahunda ihise itangira mu bihe bya vuba byagorana ko aborozi b'ingurube bahaze isoko ukurikije ibisobanuro batanga. Kugeza ubu mu Rwanda imibare ijwi rya Amerika ikura mu ihuriro ryabo mu Rwanda igaragaza ko abazoroye mu buryo bwa kijyambere bagera mu 100% abandi bacyoroye mu buryo bwa gakondo. Bwanashirimo mu yatubwiye ko Minisiteri y'Uburezi ibagaragariza ko byibura abagera muri 1,000,000 biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye. Mbuye babihuza nuko kugira ngo byibura buri munyeshuri abone inyama y'amagarama 25 byasaba kubaga ingurube 2,000. Gusa ngo hari icyizere ko hari abashoramari bashobora guhita binjira muri ubu bworozi ndetse n'aborozi bashishikariye kongera umusaruro. Mu mbogamizi aborozi bakigaragaza ku isonga hari ibiryo by'ingurube bihenze, kubona icyororo cyazo cyiza no kukigeza kuri buri wese tutibagiwe n'icyo batumva ku bworozi bwa kijyambere ku ngurube bushoboka. Bagakomeza gusaba leta ubufatanye muri rugendo ikabashyiriraho gahunda ya nkunganire nk'uko bigaragara mu bindi bikorwa nk'ubuhinzi, aborozi nabo bakabona ibiryo by'ingurube biboroheye. Kugeza ubu ariko ntibabura gushima ko ubufatanye n'ikigo Zipline cy'Abanyamerika gikorera mu Rwanda babona inanga nziza kandi vuba. Kugeza ubu kandi muri gahunda yo kugaburira abana ku ishuri, leta itangaza ko yari imaze iminsi itanga inyama zisanzwe ku mafunguro ariko zikiri yanga bitewe n'ubushobozi. Hagati aho iyi gahunda ikimara gutangazwa hakunze kuzamuka ukutavuga rumwe ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bibaza uburyo hari abashobora kuzahatirwa kurya inyama isaba ubushishozi n'ubumenyi mu kuyitegura, abandi bakabibona nk'ibisanzwe. uretse kuba bishobora kuzafatwa nka gahunda rusange bimwe mu bigo by'amashuri yisumbuye byiganjemo iby'abihaye Imana bisanzwe bigigabura abatayirya bakabagenera yandi mafunguro iba ariko birasa n'ibizaba ikitonderwa kuwo mu idini ya Isilamu nabo Adventiste w'umunsi wa karindwi Sheikh Sulaiman Mbarushimana ushinzwe itangazamakuru mu muryango w'Isilamu mu Rwanda yabibwe ijwi rya Amerika
Isilamu ni ikizira kurya ingurube n'ibikoresho bakoresheje bayitegura abo byemeye yuko hategurwa muri ibindi biribwa n'icyo twibaza tutese iyo gahunda yamutse ibaye yashyira ingamba zatuma abo ngabo bazajya batekerwa kwabo ibyo tukabimenya bitagenze bityo ubwo rwose cyaba ari ikibazo kitubangamiye ku buryo twasaba ko cyarebwa neza hanyuma bitaba ari uko bigenze ni nk'aho byaba bisabye ko abana bacu bava muri ayo mashuri ubwo bakajya mu mashuri adakoresha iryo funguro
ehwagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Reka tuve i Kigali tuja mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi zimaze ukwezi kurenga zivugwamo ikibazo c'igitoro abiyunguruza n'abatunzwe n'umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko iki kibazo kiriko gituma imirimo yabo ihagarara uretse ubukene bw'igitoro n'isukari yacitse umuzi wibuye ahatandukanye mu Burundi amashirahamwe yigenga avuga ko iryo kena riterwa n'itunganywa ribi ry'ivyo bisata bitandukanye umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika mu biro byacu na Nairobi muri Kenya Elo Julika neza adufite inkuru y'imvaho
Turarengeje ukwezi hafi n'imisi ishika itandatu nta essence iri kiro ninusu turiko turayigura 14,415 naho nyene kuri magendo ntituzi nahibye
uwo numwe mashoferi batunzwe n'umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu umuntu yacu bitokeye mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi yabwije ijwi ry'Amerika ko amaze ukwezi kurenga atabona igitoro avuga ko niyo yiswe kwa kironse ari inshuro zitatu zirenga ku giciro cyashinzwe na leta
turarengeje ukwezi hafi n'imisi ishika itandatu nta essence iri kiro ninusu uko turayigura 14,415 naho nyene kuri magendo ntituzi nahibye leta yarikuye kuraba byukuri ikareka kutubohera amaboko imugongo kuko niko no bivuga mu kirundi kuko umukiri hano wamutwarira igihumbi umubye ati ni cyatanu aca kwita umumenja kandi nawe iri kiro ninusu kuri station yari kuri 5,500 umaze kurigura 15 umva nta kundi wo bigenza aba boss nabo bagaca bavuga ati genda murondera amafaranga none tutse kumena amazu kwe
bavuga ko akazi gasa nakahagaze
je naho ranshobora kuronka 20,250 ku munsi ariko ubu ndenze 15,000 nirirwa nicaye ngatwe kwa tukeramye ngaha mu giti turabura kabisa
abiyunguruza nabo bemeza ko kabaye akayobera bahinga
ihiyasi yahuri gutwara 500 byazimbye igihumbi ariko bihiyasi ni noti y'5 2,000 imoto igacigira 3 ibajaje igacigira 2,000 nk'ihiyasi urumva ko ni ngorane kabisa
mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura hageze aho abantu barara ku mastasiyo kugira baronke amaritiro bahabwa kurushi nk'uko byemezwa n'umushoferi wa taxi
hanyuma nsa ndaraho ndaramhagaze mu nyuma mbona ikamyo muri saa 8 n'inusu y'ijoro arambwira ati ingiye gupakurira rya kamyo nini ziba zivuye Tanzania ndamukurikira nsanga hariho n'abandi nja gutonda ngira 17 ariko narahiriwe umunsi urahera wundi
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regide Zor ishinzwe kwinjiza ibitoro mu gihugu asigura ku kibazo nyamukuru kiri ku ruhande rwa Tanzania aho igitoro gipakirirwa Jean Albert Manigombe
hari abaye akabazo katavuye kuri rezidezo katavuye kuri leta kuko ibitoro Dar es Salaam kwa tuyifishe toyifishe jama essence bishika mu ma plus de 10 millions de litres nyinshi cyane mugabo hatabi ngorane hagati ya communication entre l'obere y'u Burundi na obere ya Tanzania. Ho muri obere ya Tanzania batabona ijo twemeze ko tuzakuteza kubideklara.
Ibintu binyura na gato abarundi baganiriye n'ijwi rya Amerika ubu bamwe mu bashoferi baje kurondera igitoro ku mupaka w'u Burundi na Congo. Umukenyezi yari mu bagicuruza yabwiye Vedaste ngabo umunyamakuru wa VOA Buvira ko igiturire kiraye kubera abarundi basigaye baje kuhagurira ibitoro.
Ubu essence muri imisi yari yabuze Burundi abantu bako baraza gucuruza ariko bagiye gucuruza iyo essence wasanga abapolisi bako baragenda basaka bayifashe bace bayijana bayijanye hari uko cyangwa bagiye kugombora bagiye kugombora kakanyungu kose bagomboramo kakaca gahera ku bapolisi kabariho bayajya
mu Burundi gikenyese ibitoro gusa n'isukari maze gihe kinini ari umuzi wibuye nkuko vyemezwa n'abaguzi hamwe n'abacuruza
cyo isukari nsigaye ndayitiranya n'igitoro gitoro ni ugura kwiritira 18,200 tubonyije bayidandaza umengo no rumugi inyegejwe muri kano karere indongozi ntacyo bavuga ko uko bavuga ngo isukari ratangwa ariko ntituyibona
ariko General Major Haloyiz ndayikengurukiye umuyobozi mukuru wa Sosumo ishyirahamwe rimwe rudende rihingura isukari yemeza ko risohora ihagije
twari twihaye ihangiro ryo gushika ku mwimbungana amatoni 18,000 tukaba twahejeje isekeza twimbuye amatoni angana 19,000 na 179 twararengeje kuti twari twihaye. Iruhande y'isukari twimura leta yarafashe ingingo yuko ababishoboye boshobora kwinjiza isukari.
Gabriel Rutiri, umukuru w'ishyirahamwe Oricome rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, asanga indinganizo mbi ari ituma ubukene bw'igitoro. Perezida Evariste Ndayishimiye mu kwa gatatu yatangarije Abarundi ababwira ko atavomo afise akuramwo ibitoro. Aha yari mu masengesho n'inzego za leta n'abagwizatunga. Na nyishu yacho ili hafi kubera mushikanganji wa masoko ntanga nguvu Ibrahim Uwizeye ajeje ukibazo cy'ibitoro yabwiye abakenguza amateka kwibigaga ntega bizoza byo kumirwa mikuru ya politike n'ubutunzi uvyera kandi hata buryo buhari bwo gusubira kuvyuzuza mu gihugu ibiciro vy'ibicuruzwa vya nkenerwa vyiyongereye n'imiburi buri kabiri mu meza naheze nk'uko ijwi rya Amerika ryabitohoje ko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Ejri ya Amerika dushimire mwebwe mwese mubandanya kutwumviriza iyi misi yose mu iganiro vyacu bitandukanye na cane cane muri komumva ano makuru tugiye kubandaniriza. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo habaye uno musi imyerekano ya mashirahamwe adakinanira inyungu za politike muri groupement ya Kamanyura iri mu territoire ya Walungu mu seruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abari muri ayo mashirahamwe bakoze imyerekano ya mirizo ubwinshi bw'amatagisi y'abanyagihugu bishura ibindi kuri no nkuru n'umwishamakuru wacu muri Uvira Vedaste Ngabo.
Uyu munsi muri centre ya Kamanyola amaduka, imihanda, amashuri ndetse n'amasoko yiri wafunzwe kubera imyigaragambyo yateguwe n'imiryango ya societe civile ndetse n'urubyiruko rwikorera kuva ku mpaka wa Kamanyola kugera ku kiraro cya Kamanyola. Abaturage bari bafungishije umuhanda amabariyeri atandatu amabuye ndetse n'ibiti mu rwego rwo kwerekana ko nta mirimo ikogwa uyu munsi bitewe n'ubwinshi bw'imisoro bishuzwa. Mwungura Habimana n'umuturage utuye Kamanyola agaragaza ko imirimo hafi ya yose nta yakozwe kubera imyigaragambyo.
Habayeho mu gitondo dusanga umuhanda bawufunze nta modoka aritambuka, abana bari bagiye ku mashuri barabagarura, ubu ngubu kabisa amabotike yose arafunze ndetse nta activite n'imwe yayikorwa hano mu Kamanyura. Rero abazinduka n'abazindukuruka kabisa ubu ngubu kabisa baricaye ahangaha babuze iyo berekera, kuko hari abariko baja Uvira turi kumwe n'ubu ngubu babuze nyine uburyo bwo kuzi bwo kubunguruza kugira ngo bagere Uvira, abaja hakurya mu Bugarama nabo bityo n'abaje za Bukavu ndetse nta activite n'imwe activite zabaye palare.
Jean-Claude Nirera n'umucuruzi w'amata muri centre ya Kamanyola asangiye imyigaragambyo yakozwe ari ingirakamaro kuko bari barambiwe n'ubwinshi bw'imisoro bicara basabwa na za serivisi za leta.
Amataxi aragoye nyine no usanga amaservisi amataxi yabaye menshi, buri serivisi ntiwamenya akamaro ka buri serivisi itaxi yayo. Waba ucuruza amata, waba ucuruza ibishyimbo, waba ucuruza ibigori, usanga buri wese aza taxi akakubwira ngo mpaka ngo we mugomba kugura taxi yabo ndi ubona nawe ntacyo mucuruza. Nta makategori y'amataxi bagira, usanga nimba barihisha umuntu ucuruza k'ibintu bya acuruza ngo wenda afite k'ibintu byiza 10,000 ugasanga wowe ucuruza nimba z'amadolari 20,000 ugasanga wabafashe icyo.
Bisimwa Bilindwa n'umuyobozi wa societe civile Kamanyola avuga yuko muri Kamanyola haba urugwa za serivisi zirenga 30 zishuza abaturage.
Kama vile tulikamata siku leo kujulisha ulimwengu mzima na nchi yetu ya Kongo kwa jumla, kama tumeandamana kwa kupinga
kwigaragambije mu rwego rwo kwereka isi na Kongo ko twamaganye ubwinshi bw'imisoro twishyuzwa idafite umumaro. Twabonye ko tumaze imyaka myinshi twishyura imisoro idafite akamaro hano. Twabonye ko dufatiye imisoro tukareba ko natwe yatugirira akamaro. Turasaba ko Kamanyola iba komine. Twagerageje kumvugisha ubuyobozi bwa territoire ya Walungu ntibyadukundira. Gusa inama y'umutekano yateranye uyu munsi Kamanyola yasabye yuko guhera tariki ya 17 serivisi zose zishuza abaturage zikwiriye kugaragaza impapuro zizemerera gukorera muri ako karere. Si muri Kamanyura honyine abaturage binubira imisoro bishura, ariko nta bikorwa by'amajyambere bafite. No muri Uvira na Fizi mu myaka ishize bagiye bakora imyigaragambyo yo gusaba ko bakubakirwa amabarabara. Ubusanzwe muri santere ya Kamanyola abaturage bari kwinubira imisoro myinshi basora ihana urubibi n'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, ndetse ikaba hagati y'imijyi ya Uvira na Bukavu. Ubeda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ningaha dusozereje Diane Nahazwe nari kuri mikoro bakoze.